ఇది న్యూస్ విత్ అమెరిక్. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda ni washington dc mwaramutse nshuti uduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane tariki 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe n'ange fidel niyongabo
twebwe tumva ko ibimenyetso bihagije bihari abamwishe barazwi barahari nimba batari muri south africa hari amategeko mpuzamahanga ashobora gukoreshwa kugira ngo abo bantu babe bafatwa bazanwe ahangaha bakurikiranwe n'ubutabera.
Uyo ni Maître Gihana Kennedy ahagarariye umuryango wa Patrick Karegeya avuga ku rubanza rwerekeye ishwa ryiwe muri Afrika y'Epfo mu mwaka w'2013. Tubafitiye n'amakuru ku runani rw'amashyirahamwe y'abagendana ubumuga mu Burundi rwemeza ko agahombo ari kanini ku bagendana ubumuga kubera ingingo y'ishyirahamwe mpuzamakungu Handicap International yo gukura karenge mu gihugu cy'u Burundi. Turavuga no ku ngwano yasubiye kwaduka muri teritwari ya Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hamwe no ku kamaro ko kugorora ingingo bizwi cyane ku izina rya massage mu rurimi rw'Igifaransa mu gukinga indwara zitari nke. Amara imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye muri aka kanya. Aloys.
Rakoze Fideli Niyongabo ndamutse n'abaduteze amatwi. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe CPI ejo kuwa gatatu niho yaca intege uwahoze ari umukuru w'igihugu muri Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo mu kutamurekura nyuma yaho yejejwe ku byaha yagirizwa mu bwicanyi bwabaye muri Cote d'Ivoire. Abacamanza bari bemeje ko Gbagbo hamwe na Charles Bregude barekurwa inyuma yo kubeza ku bwicanyi bwahitanye abantu 300 bagirizwa ko boba barakokeje muri Cote d'Ivoire inyuma y'amatora hagati y'imyaka ya 2010 na 2011 igihe bezwa kamwemwe kari kose hanze y'inyubakwa ya CPI. Kandi umukobwa wa Gbagbo yari yavuze ko umuryango witeguye kwakira umubyeyi wawo muri Cote d'Ivoire nyuma y'imyaka indwi yaramaze mu munyororo, ariko abacamanza bahavuye baba barabangira kubakura mu munyororo mu gihe CPI cyihweza ibyashikirijwe n'abadashyigikiye ingingo yo kuwa kabiri yo kubarekura. Abacamanza bisigura bavuga ko mu gihe borekura abo bagabo babiri aribo Gbagbo hamwe na Bregude bashobora kutazogaruka kwitaba ubutungane mu gihe bazoba babakene. Umukuru w'igihugu cya Kenya aremeza ko agiye guhiga abakora iterabwoba bagabye igitero ku munsi wa kabiri Nairobi ku murwa mukuru. Perezida Uhuru Kenyatta yavuze ko abagabye ico gitero bose bishwe kandi agabisha ko leta yiwe igiye guhiga uwo wese yabigizemo uruhara. Igipolisi gishikiriza ko abantu bashika 21 bishwe muri ico gitero cyatanguye ku muhingamo ku munsi wa kabiri, bakaba barimo abasomali babiri, umwongereza umwe hamwe n'umunyamerika umwe. Muhari w'iterabwoba Al-Shabab uremeza ko ari we wakoze ico gitero cyatangujwe n'igisasu cyaturitse hanze ya banke mu nyuma kibandaniriza mu ihoteli yo muri ico kibanza nyene. Abategetsi ba Kenya ariko ntibaremeza ivyavuzwe na Al-Shabab. Al-Shabab yarigeze kugaba ibitero nk'ivyo muri Kenya harimo n'icyabaye mu 2013 mu kibanza kirimo amaduka menshi cyitwa Westgate Mall cyahitanye abantu 67. Ikindi cyo mu mwaka w'2015 muri kaminuza y'i Garissa cyahitanye abantu bashika 148. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May ejo kwa gatatu yararokotse mu itora ry'abashingamateka ryo kumukurako icyizere inyuma y'umunsi umwe abashingamateka nyine banse umugambi we wo gukura Ubwongereza mu muryango umwe bwa Buraya. Kumugumiza ko icyizere bihaye Theresa May akandi karyo ko gusubira kurondera uwundi mukenyuro wo gukura Ubwongereza muri uwo muryango biciye mu mwumvikano n'abashingamateka. Theresa May afise gushika ku munsi wa mbere kugira zobe yashikirije abashingamateka uwundi mukenyuro. May yashikirije imbere y'iryo tora ku Bwongereza bushobora kuva mu muryango wa Buraya mu kwezi kwa gatatu itariki 29, kandi ko uwo muryango ushobora no kongereza ikindi kiringo cy'ibiganiro. Abafasha ba Theresa May bavuga ko azogerageza kugura umwanya no gusubira i Buruseli mu Bubiligi ku cicaro cy'umwe bwa Buraya gusaba ibindi biganiro kuri ico kibazo. Inama yawo nijejwe amahoro n'umutekano ku isi yaremeje kurungika abagenduzi 75 mu gisagara cha Hodeida kiri ku kivuko ni mu gihugu cha Yemen. Mutwigoro tw'amakungu two gucungera yubahiriza ry'amasezerano yo guhagarika intambara. Umurwi wa ONU utekanijwe kuzomara amezi 6 mu gisagara cha Hodeida bagiye gusangayo undi murwi muto warungitswe mu kwezi guheze. Ambasaderi w'Ubwongereza Karen Pierce w'intumwa zawo zateguye urwo rwandiko rw'icyemezo yavuze ko uwo murwi w'abagenduzi ari nkenerwa mu ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano impande zishamiranye muri icyo gihugu zumvikanye ko i Stockholm mu Suwede mu kwezi guheze. Mu kwezi guheze niho intumwa zaserukiye leta ya Abdurabu Mansur Hadi n'abahuti bayirwanya bahurira mu biganiro bishikiwe na ONU Stockholm. Ibiganiro vya mbere bigamije kurangiza intambara igiye kukwiza imyaka 4. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu warigambye ko ari wo wagavye igitero cyahitanye abasirikare 4 ba leta zimwe za Amerika mu buraruko bwa Siriya. Amerika n'abandi bafatanije mu kurwanya iterabwoba ku isi muri Siriya bavuze ko bagitorokanya amakuru kuri icyo gitero. Bivugwa ko abo basirikare ba Amerika bishwe n'ibisasu aho bari ku irondo mu gisagara cha Manjibe. Icyo gitero cyahitanye kandi abasivile ndwi gikomeretsa abandi 9. Leta ya Kiisilamu ivuga ko icyo gitero cyagabwe n'umwiyahuzi yiturikije ko ibombe imbere y'abasirikare ba Leta Zunze za Amerika.
Turagushimiye Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho runani rw'amashyirahamwe y'abagendana ubumuga rwemeza ko agahombo ari kanini ku bagendana ubumuga kubera ingingo y'ishyirahamwe mpuzamakungu Handicap International yo gukura akarenge mu gihugu cy'u Burundi. Gastien Bizabigomba ayoboye urwo runani asaba leta gusubira ku ngingo yafashe kugira iryo shyirahamwe ryafasha cyane abagendana ubumuga risubire gukorera mu gihugu cy'u Burundi. Muri leta y'u Burundi bo bamenyesha ko amashyirahamwe yose ategerezwa kwisunga amategeko y'igihugu. Ibindi kuri iyi nkuru twumviriza mugenzi wacu Raymond Nzimana.
Nditwoshigikira yuko bakoreya ku by'ubwoko Handicap International yarerekanye yuko ryategereje kuguma mu murongo ryarimwe guko ari ishyirahamwe ryigenga.
Gastien Bizabigomba arongoye runani rw'abagendana ubumuga mu Burundi. Nashimye imvo zatumye ishyirahamwe mpuzamakungu Handicap International rihagarika ibikorwa bwataka ku Burundi. Yemeza ko iyo ngingo itavuye kuri iryo shyirahamwe yatumye ibintu byunyuka mu mibereho y'abagendana ubumuga n'amashyirahamwe bahurikiyemo. Bizabigomba yemeza ko uyo mugwi w'abantu ugiye kugira ingorane kubera ibyo iryo shyirahamwe ryahora rifasha ataho babona bizova.
Ni uruhombo ku bagendana ubumuga bose, ni uruhombo ku mashyirahamwe yose bagendana ubumuga kuko hari ibikorwa byinshi twakorana bigiye guhagarara kuyakurikirana mu by'ubuhinga, mu nyigisho izina ziriya, ibyo byose ntibizosubira gushoboka nk'uko byahora bikorwa. Ndetse hariho n'uburyo butari buke iryo shyirahamwe ryahora rifashije amashyirahamwe dukorwa two kwiteza imbere ntibizosubira kugenda neza. Ubiro by'urunani hariho uburyo bahora batanga mu gutunganya ibyo mu biro, mu kugura ibikoresho bya nkenerwa byihuta. Urumva ko ibyo byose ni ibintu duhombye kubera iyugagwa igiryo shyirahamwe.
Uyarongoye urunani rw'abagendana ubumuga ahanura uwo mugwi w'abantu kutiyebura n'ugerageza gukora uko bashoboye kugira ubuzima bubandanye naho ingorane zo zitazobura. Bizabigomba gahumuriza abagendana ubumuga mu kubasaba gukoresha neza uburyo buke bafise.
Abagendana ubumuga bose bamaze kumva iryo yugagwa ry'iryo shyirahamwe babonetse ko bihebuye barerekana umwiheburo wabo. Ariko twe twobaremesha twabwira yuko bategereza kubanda bamenya ko bazotegereza kuguma babaho babeshwaho n'ubumenyi baronkejwe babeshwaho n'ibikorwa bari bamaze gushyira mu ngiro bitari bike. Hanyuma ubwo buryo buke bahora baronka bagerageze kubukoresha neza ku buryo babandanye batera imbere kandi bamenye yuko no mwiyugagwa y'iryo shyirahamwe kandi ryadushigikira cyane ko bategereza kubandanya barondera biga ingene bashobora kubandanya bakora n'ibindi bikorwa.
Ku bijanye n'ingingo ya leta yafashe yatumye iryo shyirahamwe ryiyonjorora mu Burundi, urongoye urunani rw'abagendana ubumuga avuga ko izo ngingo zidafasha umunyagihugu agasaba leta guteza kugenzura kugira ayo mashirahamwe kirumara mu iterambere ry'abanyagihugu asubire gukorera mu Burundi.
Ingingo zarafashwe mugabo izo ngingo ntizifasha abanyagihugu ahubwo ziza zisongera isi yibe urabe ibikorwa abantu bahora bashigikiza abagendana umuga n'amashirahamwe yabo muri rusangi ukabona bagiye gutyo no kuvuga ko izo ngingo twe turabona ko atajo zifashije abanyagihugu. Rero twosaba yuko bosubiramwe bakiga izo ngingo kumbure bakisubirako bagasubira bagatumira amashirahamwe gasubira gakora.
Leta y'u Burundi kuri ico kibazo ni ry'umunwa haba mu bushikiranganje bujejwe ibyayo mashirahamwe eka no mu biro by'umukuru w'igihugu bavuga ko amashirahamwe ategereza kwisunga amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Perezida Petero Nkurunziza kuri ico kibazo yashikirije ko kuza gukorera mu Burundi ni wisunga amategeko y'ico gihugu uba usubije ico gihugu mu bukoroni.
Amashirahamwe y'abanyamahanga ntisigura yuko icyo leta mu yindi sirita mu yindi ndimo zabugira muhogwe ngo naje gunishira hamwe washare bace gusumba wewe uburundi no burundi ubirigi no ubirigi ufaransa no ufaransa amerika na amerika baje gukubusa gukora kazi mu gicacu bakora bisunza amateka y'u Burundi none uwo muntu yobaje ngo ntakore izunga amateka y'u Burundi numva ko ari ubukoroni buco bandaye ukubahiriza iteka y'u Burundi n'ijya barundi nuko wisunga amategeko yabo rero ngaha mwumvire nta kinya kirimwo kubijanye no kubahiriza amategeko bende kuki none wewe uri mu Burundi yubahiriza uri mu gihugu cyawe umunyamahanga ntayubahiriza.
Amashirahamwe mpuzamakungu akorera mu Burundi yahagaritswe ku igenekerezo rya mbere ukwezi kw'icumi 2018 mu kiringo cy'amezi atatu n'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano kugira yisunga amategeko y'u Burundi. Ibijanye no gukurikiza ibitigiri by'ubwoko mu gutanga akazi muri ayo mashirahamwe ibice 60% by'abahutu n'ibice 40% by'abatutsi nivyo byatumye ishirahamwe Handicap International rikinjura inyuma y'ishirahamwe ry'abashingwa manza batagira imbibe Avocats Sans Frontières. Inkuru ziva mu bushikiranganje bw'intwaro yo mu gihugu hagati zemeza ko gushika ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12/2018 ubwo bushikiranganje bwari bumaze kwemerera amashirahamwe mpuzamakungu 88 kwijana na 28 yari yasabye gusubira gukora. I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingwano yasubiye kwaduka muri territoire ya Uvira lokalite ya Mubere groupement ya Kigoma hagati y'abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi bo mu mugwi Red Tabara n'umugwi w'ingabo zikekwa kuba ari z'u Burundi zikorana na Mai Mai Kijangara. Ninguru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Umuvugizi w'umutwe w'inyeshamba z'abakongomani za ISL Union de Congolais Libre Bwana Muremera Alexi yavuze yuko imigwano yabaye umunsi yatangiye saa 10 za mu gitondo ubwo inyeshamba za Red Tabara zifatikanyije na Mai Mai Kihebe zateraga ibirindiro bibiri bya ISL biri Kabere na Mubere. Muremera Alexi agira ati:
"Izi tumetoka Kabere tukiwapiga
twangira twabavanye Kabere tubarasa tubinjiza Mubere none ubu tubagejeje murenge post aho bari bashize ibirindiro byabo bahunze berekeza kivuza mpegeri kandi twishemo 10 ku ruhande rw'inyeshamba za Red Tabara zabwijwe rya Amerika yuko ziri kugwana n'ingabo z'u Burundi zifatikanyije na FDLR hamwe na Mai Mai Kijangara kandi ko bafashemo abagwanyi batanu kandi ko nta basirikare 10 batakaje
barimo bambwira ngo babirukanye ngongo kandi ngo bafashe ngo bantu banyu 10
barimo baravuga ni wabo
none se mwisha babo bangahe
Ibenshi ntabwo ikigezo kitwa Mera nuko atagwana kandi nakuke tukarahe
atanu mwafashe na barundi cyangwa na ba Mai Mai
na barundi batatu n'ingabo z'u Burundi
ariko umuvugizi wa ISEL bwana Alexis Muremera akana ko umutwe wabo utifatikanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'interahamwe kuko inyeshamba za Red Tabarazi ibivuga ahagira ati
apana apana watupilie mbali sisi ni wakongomana halisi ISEL ni Union des Congolais Libres haiko Warundi haiko FDLR ni wakongomani ambao wanapigana ile kundi ambalo
Oya oya twe turaba kongomani b'umwimerere ISEL ni Union des Congolais Libres ntabwo ari abarundi cyangwa FDLR n'abakongomani bagwanya imitwe y'abanyamahanga kuva mu bihugu by'abaturanyi bakaza kwica abakongomani bibeni mu misozi miremire n'imigufi ya territoire ya Uvira umuyobozi wa société civile muri groupe makigoma na sanje bwana Bernard Kadogo yemeje aya makuru y'imigwano y'uyu munsi hagati ya Red Tabara ifatikanyije na Mai Mai Kihebe n'ingabo z'u Burundi zifatikanyije na Mai Mai Kijangara Bernard Kadogo umuyobozi wa société civile muri sanga gira ati Ejo bundi n'ingabo z'u Burundi zije ku butaka bwa Congo zifatikanyije na Mai Mai Kijangara Mbaja Kabere ko muri grupu ya Kigoma harundi mutwe ufatikanyije na Mai Mai Kihebe wamenye yuko ababo bazamutse nubwo baje kuzenguruka babo babatera none mu rukerera saa 11 kugeza ubu amasasa aracyarimo avuga kandi abaturage bahungiye muri sanje na Kigoma ubwo twaganiraga n'umuvugizi wa gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Kapiteni Dieudonné Kasereka yatubwiye yuko aya makuru y'intambara yabaye none ayazi ariko ko ntacyo yatubwira abayobozi batamuhaye uruhusha twongeye kumuvugisha yatubwiye yuko bataraganira na generali kandi ko ari kumutelefona ntafate telefone mwumenye yuko atari bwo bwa mbere inyeshamba z'u Burundi za Red Tabara zigwanira ku butaka bwa Congo n'ingabo zikekwa kuba zaravuye mu gihugu cy'u Burundi nubwo igisirikare cy'u Burundi cyagiye kibihakana ko nta basirikare bacu bari ku butaka bwa Congo Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Mwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika makirundi no mu kinyarwanda Washington DC Ejo ku munsi wa gatatu muri Afrika y'Epfo umucamanza wa sentare ya Ranbur ku nkengera z'igisagara cya Johannesburg yumvirije abashikiriza amanza b'umuryango wa nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya umuryango ubaza impamvu urubanza rw'abikekwa mu iyicwa rya Karegeya rutaratangura abashikiriza amanza bategerezwa gusobanura izo mpamvu umucamanza azotangaza ingingo mu ndwi itaha Thomas Kamirindi yaganiye na Maître Gihana Kennedy ahagarariye umuryango wa Patrick Karegeya muri ugo rubanza
umuryango magarariye muri uru rubanza usanga na mpamvu yo kubanza kwereka ibimenyetso ubucamanza twebwe tumva ko ibimenyetso bihagije bihari kandi kiri cya kabiri abamwishe barazwi barahari nimba batari muri South Africa hari amategeko mpuzamahanga hari amategeko y'akarere hari amategeko y'iki gihugu ashobora gukoreshwa kugira ngo abo bantu babe bafatwa bazanwe aha ngaha bakurikiranwe n'ubutabera icyo nicyo dusaba ubucamanza
ariko se ko ubushinjacyaha buvuga yuko uru rukiko murimo rudafite ububasha bwo kuvuguruza icyemezo cy'umushinjacyaha mukuru wa Gauteng wanze kujyana ikirego mu rukiko
tweretse urukiko ko rubifitiye ububasha nakuno umucamanza mukuru n'ubwo ari wa Gauteng n'uwungirije umucamanza mukuru we ku rwego rw'igihugu niwe wandikiye umushinjacyaha wo mu karere ka Gauteng amubwira ko bagomba gukora inquest
abihera ubashwa n'amategeko abagenga nk'abashinjacyaha ba leta. So ariko twese tukavuga tuti iryo itegeko rigenga ubushinjacyaha umucamanza ashobora kuba yabo yamuvuguruza akavuga ko ashingiye ku byo teretse urukiko, ashobora kuvuga ko umushinjacyaha atakurikije procedure nyayo yo gukomeza uruki urubanza naho kugira ngo bace muri inquest. Nibyo ngibyo twasabye umucamanza, kandi turumva ko azafata icyemezo kwa mbere saa yine zo muri South Africa, agafata icyemezo gifashe.
None se Afrika y'Epfo n'u Rwanda hari amasezerano yo guhanahana abanyabyaha bafite icyo ni kimwe cya kabiri. U Rwanda ku itegeko nshinga ribuza ko abenegihugu boherezwa mu nkiko z'ahandi handi, muzabyifatamo mute?
Bashobora kuba badafite amasezerano yo guhanahana cyangwa ibyo bita extradition treaty, guhanahana abanyabyaha. Ariko niyo baba batayifite, hari amategeko mpuzamahanga bakwiyambaza kugira ngo u Rwanda rube rwasabwa kuba rwatanga abantu bashinjwa ibyaha na leta ya South Africa. Ikindi cya kabiri, nimba koko constitution y'u Rwanda ivuga ko koko ivuga ko abantu abanyarwanda bashobora kuba bakoherezwa mu bihugu kugira ngo babazwe ibyaha baba bakoreye muri ibyo bihugu, amategeko mpuzamahanga n'amategeko y'akarere cyangwa n'ibi bihugu aho baba bakoreye ibyaha, hari amategeko yabo abashobora kuba bakoresha kugira ngo ibyo bihugu abo bantu bizashoboke kuba baza bakitaba ubucamanza bw'ibyo bihugu aho baba bakoreye ibyaha.
Ariko aya mategeko ntabwo arusha imbaraga itegeko nshinga ry'igihugu, kuko igihugu ni gifite ubusugire bwacyo, itegeko nshinga ni ryo riza mbere y'ibindi byose.
Ariko u Rwanda rwasinye kuri ayo mategeko mpuzamahanga, kandi ni member wa international community, ni member w'amasezerano mpuzamahanga, ni member wa United Nations. Turumva rero ko ubundi amategeko local, amategeko lokali ntabwo arusha imbaraga amategeko internationale, cyane cyane ibyo bihugu biba byarasinye.
Mu magambo make rero, mwizeye yuko umucamanza azategeka ubushinjacyaha kugerageza gufata abo bantu?
Cyane rwose, bakora ibishoboka ibyo aribyo byose kubera ko ibimenyetso simusiga birahari byakozwe n'abantu bakoze inyete.
Bwana Gihana Kennedy, ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane nawe rwose Thomas.
Icywa rya Colonel Patrick Karegeya yari yahungiye muri Afrika y'Epfo yakorewe mu cumba c'ihotel mu gisagara ca Johannesburg mu mpera y'umwaka w'2013.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mwandanya gukurikirana Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Ukugorora ingingo bizwi cyane ku izina rya massage mu rurimi rw'Igifaransa birafasha mu gukinga indwara zitari nke, ariko igihe bidakozwe neza umuntu arashobora kuhagirira ingorane. Umwe mu banonosoye bijyanye no kuvura biciye mu kugorora ingingo bita kinesitherapeute mu rurimi rw'Igifaransa Deo Ndayishimiye arabitwiganira mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Ndonse ari Bujumbura.
Muri rusangi, ukugorora ingingo biciye muri massage ahanini bikogwa mu gihe umuganga yifuza gususurutsa imitsi kugira ngo ashobore kuvura indwara kanaka. Ariko kandi Deo Ndayishimiye yanonosoye ibijyanye no kuvura biciye mu kugorora ingingo, avuga ko inakenerwa cyane no mu gukinga indwara.
Iyo bishitse umuntu aronka umwanya wo gukora imyimenyerezo ngororamubiri, massage iraheza ikaza kugira ngo bimufashe korusha imitsi no kumufasha gupfunya no kugorora ingingo. Ivyo muganga yamwakiriye ateza kubimukorera kugira ngo acinde igicebu akindi kudadarara kwa maboko canke kwa maguru vyose araheza kabimufashamwo akoresha umuti hari n'idi hakoresha amavuta bivanye n'inde n'umuntu yamwituye yaje ameze
ariko birasaba ko uyifuza massage abanza kumvirizwa n'umuganga kubera ko hari abo bitarekuriwe ko bayikoregwa ntabafise ingwara ya cancer canke abakenyezi bibungenze imbanyi itarenza amezi atatu
urahize ukamwumviriza hari igihe biba bisaba ko yokoresha ibipimo ibi canke biriya tukarabira hamwe ko atangwara za kanseri kuko biba bibujijwe ko umuntu agirirwa massage afise iyo ngwara hari habaza bibungenze ugasanga amezi atatu ya mbere naho nyine biba bibujijwe ko hari iyo massage bamugirira hariho umuntu aza kwitura nyene yanavunitse akaba yayobewe aho yaje kuvyivuza kuko yateze kubanza gukoresha iradiyo ngo umuntu asuzume ko atavunitse muri akasanga yatembye akababara yaheza gushika agaca yicara iminsi itatu ine indwi igahera agaca aza arirukanwa mu nzu ya masaje hakumuvurwa rusange ahubwo uramuvunye gusumba hariho abaza bafise ibibazo vy'ikiguma cicuguruye kitarugara neza akababwira ati nungirire masaje ngaha iruhande yaho numva nguma mbabara ivyo byose babibujijwe
nubwo hari amazu menshi akora massage Deo Ndayishimiye avuga ko ari igikorwa gisaba ubuhinga bwo mu buvuzi
ugasanga yagize ibirenge bivyimba kubera umuntu yamukoreye massage nabi n'ibindi kubera ha gukora massage ava kumano aduga cye gukora massage ku buryo umuntu aba yarize uko hari byo guhotora umutsi kugorora ivyo bita muri France effleurage ivyo bita matapotma n'amapetrissage ni technique umuntu yiga uvuga utumutsi ndawufashe gutya ndamumasanya rutsa ngira bukre no mutsinda ngira ntarugira hagufi cyo cyose ukora ku mutsi w'umuntu turavyifise ingaruka ku magara yiwe nico gituma rero novuga nti umuntu wese avuga ko agiye gukora massage yo kwitura abavyigiye babizi ari kwa muganga kabaza ubitare kinesitherapeute cyangwa kabaza abantu physiotherapeute baba bavyigiye bashobora gukora ibintu bidashobora gutera ingaruka mbi ku magara y'uwo murwayi
ukugorora imitsi ari byo massage bikoregwa abantu bo myaka itandukanye babikeneye uyu yabinonosoye ari we kinesitherapeute avuga ko nko kubana ahanini baba bavukanye nk'umutsi ubudakora neza ku bantu bakuze naho uretse mu ntumbero yo kubavura bashobora kwikoregwa mu kibanza cyo gukora imyimenyerezo isanzwe yo kwinonora imitsi
iyo umaze iminsi udakora siporo uhava wisanga ufise umubiri urushe uremerewe bivanye n'akazi kenshi usanga wakoze mu buzima bwa minsi yose ariko gisata cishira hamwe mpuzamakungu c'amagara y'abantu OMS kiraterekanya ko umuntu yogira imyimenyerezo iminota 150 ku ndwi bishoboka rero ugacusanga kubera akazi kagutwaye ntibigukundira ko uwo mwanya uronka kugira ngo ukore iyo myimenyerezo kugira ngo ucinje za ndwara zivumbuka ry'umurindi w'amaraso ama hypertension canke iyo ndwara y'isukari canke indwara y'umugongo igaragara cyane mu gihugu cy'u Burundi no ku isi yose muri ico gihe rero byasaba ko umuntu yitegekanya guhira kanya k'imyimenyerezo igihe naho uwo mwanya utamukundiye acitura umuganga w'umukinesitherapeute
Deo Ndayishimiye abandanya avuga ko massage ikenegwa no ku bantu basanzwe bakora imyimenyerezo zomyishi yo kwinonora imitsi kuko hari giye bishika umutsi w'igihimba kanaka ukadadarara canke ku bantu bakarigwa n'ibinyanya hamwe no kubafise amaguru y'amaremerewe eka nabageze mu zabukuru irabafasha kutagira iminkanyari ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Kwanyaburunga Kwanyaburunga
Kwanyaburunga ni kiganiro cijwi rya Amerika
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwanyaburunga kihijabo abarundi bo mu migwi itandukanye
Kwanyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba Kwanyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
njuti mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twahite bafitiye kuri radio Ijwi rya Amerika muri uyu mwanya aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira no kubandanya mudukwikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.